Iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fide Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza. Ingingo z'agenzi z'amakuru: abaturage bo mu murenge wa Nasho mu Rwanda barinubira leta ko yabategetse gutema imyaka yabo.
Kuki batemaguye imyaka? Muzi imibereho yanjye, ndi n'imfubyi kandi ntajya na kirengera. Mukaba mubona ibyakagombye kundengera, mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura, ni ukubera iki?
Uyu ni umwe mu baturage ba Nasho mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubutegetsi bwo buvuga ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi.
Guhinga mu ifamu ntibyemewe, guhinga mu ifamu ni ikosa, ni imikoreshereze mibi y'ubutaka. Tumaze kubibona rero, twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikuriramo ubwabo, kuko babikoze babizi, barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo.
Uyu ni Madame Consore Kanzayire, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nasho. Mu Burundi, leta irabeshyuza abavuga ko idashaka ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo.
Mu makuru yo hirya no hino ku isi, muri Afurika, Niger yataye muri yombi umuntu ukekwa ko ari umwe mu bayoboye abagwanyi bahitanye abasirikare b'Abanyamerika 4 mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze.
Umuyobozi w'ikigo CIA cy'iperereza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, yagiye i Pyongyang rwihishwa kubonana na Kim Jong-un.
Israel irahimbaza uno munsi imyaka 70 imaze ishinzwe. Mugume kuri maradiyo yanyu, aya makuru rero turagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru yo hirya no hino tuyahereye kuyerekeye igihugu cya Siriya, aho umugwi wa mbere w'ishyirahamwe mpuzamakungu NU wari ujejwe gutegura abajejwe gutoza mu gitero kivugwa ko cakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gisagara ca Duma muri Siriya wakiwe n'amasasi na bombe igihe wari mu gikorwa co gutororokanya amakuru muri ico gisagara. Ivyo vyabaye ku munsi wa kabiri uwo mugwi waciye ugaruka ku mugwa mukuru Damas. Amakuru yatangajwe n'ishyirahamwe avuga ko ata muntu n'umwe mu bari bagize uwo mugwi yakomeretse muri ico gitero. Abahinga b'urwego rujejwe kuziririza ibigwanisho bikoresha imyuka y'ubumara bashaka kugendera ikibanza igitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara kivugwa ko cabereyemwo ku itariki zine z'ukwezi kwa kane. Ico gitero cishe abantu 40. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse vyagirije leta ya Perezida Bashar al-Assad kuri ico gitero, mu gihe Uburusiya na Siriya biguma bivuga ko ata gitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara cabaye. Abajejwe itohoza kuri ico gitero bashitse muri Siriya ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Niwo munsi Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza vyagira ibitero vy'amamisire mu bibanza bitatu bikora ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara muri Siriya.
Imyiteguro y'inama hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yateye intambwe ndende pe. Uyu munsi Perezida Trump yatangaje kuri Twitter ko diregiteri wa CIA ni ikigo cy'iperereza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho diregiteri wacyo ni Mike Pompeo, yagiye i Pyongyang rwihishwa mu cyumweru gishize abonana na Kim Jong-un. Perezida Trump ati iki kiganiro cyabaye cyiza, bavuganye ku nama yacu. Avuga ko ashobora guhura na Kim Jong-un mu kwezi kwa gatandatu cyangwa mbere yaho imyiteguro nikomeza kugenda neza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kandi ko yahaye umugisha Korea y'Epfo kugira ngo iganire na Korea ya Ruguru ibyo kurangiza burundu intambara yabo. Iyi ntambara hagati ya Korea zombi yabaye kuva mu 1950 kugera mu 1953. Amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye, Korea ya Ruguru n'Ubushinwa bwari bufatanije na Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru nako mu ntambara. Nta masezerano yo kurangiza intambara yigeze abaho, bisobanuye rero ko intambara igikomeza hagati ya Korea zombi.
Igihugu cya Israel kirahimbaza uno munsi imyaka 70 kimaze gishinzwe mu kwerekana ingufu zacu za gisirikare n'intambwe zikomeye mu by'ubutunzi kimaze gushikako. Ivyo ni mu gihe Israel ihanganye n'abansi mu karere n'ibibazo hagati mu gihugu. Abanya Israel bari misi mikuru kuva zawari misi mikuru kuva no munsi kwa gatatu kumuhinga magushika ejo kwa kane kumuhinga Israel yashinzwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1988 yamariyo tariki himbazwa muri kigihe hisunzwe ikiranga misi cy'aba Hebrew mugihe Israel ari kwitegura ibirori byo kwibuka itariki yashingiwe ko yagabishije kwishobora gutera igihugu cha Iran biziran urunuka. Iran yatangaje ku gitero Israel yagize mu kibanza cayo muri Syria kitazo kizotegerezwa kuronka inyishu. Ivyo byatangajwe na Akbar Velayati umujanama umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ivyo ni nyuma yuko abanyairan indwi bapfuye mu gitero cha Israel. Kuva ingwana itanguye muri Syria ibitero bitari bike vyitiriwe Israel byarakozwe muri ico gihugu bikoresheje indege z'ingwano yamara nkuko bisanzwe Israel ntiyigeze yemeza canke ngo ihakane ivyerekeye ivyo bitero yamara mu kwezi kwa kabiri Israel yaremeye mugabaye ubwa mbere ko yagize ibitero vya mamisile mu bibanza by'igihugu cha Iran muri Syria inyuma y'uko indege itagira umudereva ya Iran yinjiye mu kirere cha Israel. Tuze mu karere ka Afrika aho abanya Zimbabwe bahimbaje umunsi w'ukwikukira w'igihugu cyabo bahimbaje uwo munsi mu gihe bahanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi bibandanye ivyo bibazo birimwo ukubura kw'amafaranga n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane ibitari ibitaro bikomeye vya leta mu gihugu vyarugawe inyuma yuko leta yirukanye abaforoma n'abaforomakazi barenga ibihumbi 16 birukanywe kubera bari baragize bagararije akazi mu kuvuga ko imishahara yabo iri hasi kandi uburyo bakoreramwo budashemeye mu gihe amatora ya mbere inyuma y'igihe cha Mugabe ariko agerageza aregereza muri antunga bamwe mu banyazimbabwe barafise umwizero abandi bari ruhutsa kubera ubwa mbere bahimbaje uwo munsi w'ukwikukira Robert Mugabe atari we aramutswe igihugu ku munsi nk'uwo Mugabe igihe yari president mu majambo akarishye yashikiriza yakunda kwifatira mu gahanga ibihugu byo mu burengero bw'isi n'abatavuga rumwe nawe president mushasha wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa yemeye gutunganya gushasha inzego z'igihugu no gusubira kuvugana n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi yatangaje kandi ko ashaka kugarukana igihugu ciwe mu muryango w'ibihugu bigizwe ahanini n'ivyahoze bikoronijwe n'ubwongereza Commonwealth ivyo inyuma yuko Mugabe avuye muri uyo muryango mu mwaka w'2003 bwongereza bwatumiye Zimbabwe kabururorezi mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ya Commonwealth iri izoba muri yindwi.
Muri Afrika y'Epfo urukiko rw'ubujurire rw'Johannesburg rwemeje igifungo cy'imyaka 3 ku mugore w'umuzungukazi witwa Vicky Momberg w'imyaka 49 y'amavuko kubera ivangura moko. Mu kwezi gushize urukiko rw'ibanze rwari rwampamije ibyaha byo gutesha agaciro ikiremwa muntu kubera gutuka umupolisi w'umwirabura rumukatira gufungwa imyaka 3 maze arajurira. Muri ibyo bitutsi harimo ijambo kafir yakoresheje inshuro 48 zose ubwo hari mu 2016 nyamara uwo mupolisi yaraje kumutabara yagize ingorane z'imodoka ye. Nkuko umucamanza yabivuze asoma urubanza kafir rikoreshwa n'abazungu muri Afrika y'Epfo honyine gusa bereka birabura ko babari hejuru kandi babanga. Ati iri jambo ryibutsa urugomo rwaranze amateka y'igihugu ubwicanyi kwambura birabura umutungo wabo no kubapfobya. Nubwa mbere ubucamanza bwa Afrika y'Epfo bufunze umuntu kubera ibitutsi by'ivangura moko ubusanzwe babo bantu bahamwaga nibyo byaha bahanishwaga ihazabu.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC. Naho muri Niger igisirikare cyaho carafashe umuntu yikekwa ko ari umwe mu bayoboye abagwanyi yariko akurikiranwa. Ivyo ni nyuma y'uko umutego uhitanye abasirikare b'Abanyamerika bane mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Ayo makuru yatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Niger Eric P. Whitaker ejo kuwa kabiri. Ambasaderi Whitaker yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko atazi izina ry'uwo muntu yikekwa apfunzwe muri iki gihe. Yamara umutegetsi mukuru w'inteko z'igihugu cya Niger yizeye ko uwo muntu ari umwe mu bayobozi bazwi b'umugwi w'intagondwa.
Muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.wazitatu.com radio yacu vewa.com muje no kuri Facebook mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abaturage bo mu murenge wa Nasho ni mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu barinubira leta igiye kubicisha inzara yabategetse gutema imyaka yabo irimo amasaka yarashigaje amezi abiri gusa kugira ngo abe yeze, imyumbati ndetse n'indi myaka. Ubutegetsi bwo buvuga ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Baganiriye rero na mugenzi wacu Eric bagira ubusa wanyarukiye Nasho kureba uko ibyo bibazo bimeze, yazanye iyi nkuru.
Kuki batemaguye imyaka? Muzi imibereho yanjye, ndi n'imfubyi kandi ntajya na kirengera, mukaba mubona ibyakagombye kundengera mukaba mubishyizemo abantu bakabitemagura, ni ukubera iki?
Nijwi ryuje amaganya umwe mu batuye akagari ka Rubirizi mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Ubutegetsi bwabatemesheje imyaka ku ngufu bubashinja ko bahinze mu masambu yagenewe ubworozi. Ni mu mudugudu wa Masiza hari hahinzwe ibishyimbo, amasaka, imyumbati n'ibijumba kuri hegitari zibarirwa muri 30. Biravugwa ko bari abaturage babarirwa mu 100 bamwe ngo bakodesheje abafite amasamba abandi bakahahinga bacungira banyiraho. Uyu wadutambagije hatemwe amasaka yarafite umusaza yacungiraga isambu aratubwira uko byagenze.
Nacungaga iyo famu nyirayo ntago bari kumubona, banca amande y'ibihumbi 10. Maje kuyatanga ubwo none ubukeye mu gitondo bwangira ngo ni amande wenda baratubujije kuzavamo. Wendi myaka yeze ukirebwaho mu gitondo bati nukurandura tubyita ibikino, mbese bazana umuganda abaturage batemaho babona bari kwangiriza baratwahukamo bati mwebwe mugende mwitemere amasaka yanyu utira yatema nukumufunga nta mandi y'ibihumbi 300 n'ugutema twese dutema.
Imyaka yatemwe kuva ku itariki enye z'ukwezi kwa kane yarimo amasaka yari yaratangiye gusambura bura amezi abiri ngo gere. Abari bahinzemo batubwiye ko ku munsi wo kuyatema bahagarikiwe n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze kumwe n'inzego z'umutekano, ariko ngo hari abagiye babura amaboko yo kwitemera imyaka kandi byabagizeho ingaruka.
N'ubu narahamutse ibyo nahaboneye nta n'ubwo nzongera guhinga kuko abantu batandatu mfite nta bagaburikize ko bayatemye.
Nkuriya mugabo uri hariya hirya nyine muzamukanye bahagaze mu isambu abayobozi babahagarikiye baratema bashyiramo n'abakozi banabahemba pe kandi gutema imyaka bahinze. Ngiye numvaga nta mbaraga nawe zo kujya gutema, ariko uzi kuba warahinze uzi n'inzara ugiye kuzahura nawe ukajya gutema imyaka.
Ijwi rya Amerika rigera hatemwe iyi myaka yahasanze abashumba b'inka n'ihene birwa baragiye. Kuri bo babonye ubwatsi, twabonye kandi abana birwa batunda ibishakashaka ku magare bajyana mu biraro by'amatungo iwabo mu rugo. Twabonye kandi amabaruwa bamwe bagiye bahabwa n'umurenge bahatira kwitaba igihe babaga binangiye gutema imyaka. Aka ni agacu ubusanzwe gakunda kwibasirwa n'uruzuba kuba imvura yari yaguye muri iki gihembwe cy'ihinga bengo byarama hirwe kubahinza, ariko yabaciye mu myanya y'intoki. Kuva kuri uyu wa kabiri dushaka ubutegetsi ngo twumve icyo butangaza kuri iki kibazo nta makuru ahamya buturukaho. Ubwo twari ku murenge wa Nasho nyuma ya saa sita twahamagaye Madame Konsore Kanza y'irutegeko uyu murenge maze atubwira ko yari mu bibazo by'abaturage. Kuri uyu wa gatatu nabwo mu masaha ya mu gitondo yatubwiye ko yari akiri muri ibyo bibazo by'abaturage, gusa dusezeranya ko nyuma y'iminota 10 yatuvugisha.
Mu mwanya muto mfite abaturage ndaza kuguhamagara nimuguka, mfite abaturage hano nakiriye mu kibazo ndimo gukemura.
Kuva ubwo telefone ye yagumye ku murongo ariko ntiyigeze yitaba. Twakomereje kuri Bwana Fred Mufuruke, guverineri w'intara y'Iburasirazuba, amaze mu masaha 5 za mu gitondo mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko barimo bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tumubajije igihe twaza kuvuganira ntacyo yasubije. Ku masaha y'igicamunsi twakomeje kugerageza izo nzego zose, yaba Kanza y'urutegeko umurenge wa Nasho ndetse na Mufuruke utegeka intara y'Iburasirazuba nta witabye. Icyakora Bwana Muzungu utegeka akarere ka Kirehe yaje kutwitaba amaze tumwibukije ko mu gitondo twamuhaye ubutumwa busobanura impamvu twamushakaga, atubwira ko atabubonye. Twatunguwe no kumva sa n'uvuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi ye. Byihuse yahise akupa telefone atubwira ko agiye kubanza kumenya uko bimeze.
Ndaza kubikurikirana ndebe.
Ntabyo muzi se?
Ndaza kubikurikirana menya amakuru yabyo neza.
Twe twari tufite amakuru ko mubizi.
Nyamara mu minsi mike ishize Madame Kanza y'urutegeka Nasho yabwiye Radio Izuba ikorera ikibungo ko mu gutema aya masaka byatewe n'uko abaturage barenze ku mabwiriza, kuko ngo n'ubutegetsi bw'akarere bwabakoresheje inama bunabandikira ubugira kabiri bubabuza guhinga aho korora ariko babirengaho.
Guhinga mu ifamu ntibyemewe, guhinga mu ifamu ni ikosa, ni imikoreshereze mibi y'ubutaka. Tumaze kubona rero twebwe twarabahamagaye tubategeka kugenda bakabyikuriramo ubwabo, kuko babikoze babizi barenze ku nzego zose bakoranye inama nabo. Nta kundi rero umuturage nyine tubwira ko bagomba kubikuramo ifame kabifamu
iki gikorwa n'icyarakaje abateme imyaka gusa ahubwo n'abaturanyi babo barumiwe
cyangwa tubabaje natwe tutahinze yo kubera kwirya imyaka yari gutunga abantu benshi
kubateme imyaka bati
ingufu bashizemo mu gutema niyo bazishiramo mu guhagarika byari gukunda
ko mvuga zo batwandikiye bazikwandikira ngo duhagare guhingamo Inde urojya guhingamo
umuturage ntago yarime isaka ari bibe amasaka arinda merage kubagagwa amasaka arinda haci ingingo arinda nasambura umuyobozi atarabimenye
akarere ka Kirehe batemesheje abaturage imyaka ku ngufu mu gihe gakunze kwibasirwa n'amapfa zahaza batari bake mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo ijwi rya Amerika yabagejejeho amakuru ku baturage bugarijwe n'inzara bahabwa ibiryo mu mirenge ya Zanyamugari n'ahandi abaturage bakagace kanashoka temwe imyaka nabo baravuga ko nanuba bakenye bagihabwa ibiribwa
muri imizi twafataga ibigori hari aha kurya ku murenge uretse ko byafataga bake bake
kira kimwe ntabwo gitangwa na buri wese bareba wa musaza umwe utishoboye bakaba ari we baha ni kira kimwe kibigori n'iki bishyimbo ntibabirenze umudugudu bakorama nk'abantu nka batatu
aha bagira ubusajwe rya Amerika ikirehe mu burasirazo bwa Rwanda
urakoze Erika kuri iyo nkuru mu Burundi umuntu umwe yaraye akomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana mu ikambi impunzi z'abanyekongo y'umusasa muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi izo mpunzi zisaba ko abajeje umutekano bo kongerezwa ni nkuru y'umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze
Eluki Ngwasha umwe mu mpunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu ikambi ya Musasa niwe yatewe grenade iramukomeretsa cyane uyu mukenyezi yari hafi yaho iyo grenade yaguye arigana uko vyagenze
umuntu yaravuye ahantu yinjira mu nzu waze kwinjira mu nzu asanga abana ntabariho ahamagara umwana umwe kingwino ntagutuma ikaramu agiye kumutuma ikaramu mukiwe nawe yicaye mu gikoni ariko arateka aza yumva mu nzu iraripotse atazivuye iganade umugore yamayiro kazi yuko bivugiye ahandi ageze ngo ashike mu nzu asangana umugabo ariko aragaragara hasi yikubise hasi umugo turi kuratuma mu nzu nyama kominduru aratabaza abandi baraza kumutabarira
naho abate yo grenade bataramenyekana mu mpunzi barafise abo bicura
amatati twebwe twaza twibaza hari gihe kimwe yigeze kwitura abategetsi avuye mu kirundo yarafise udufaranga twiwe yari yagiye kupakasa ageze mu masanganzira baramukubita bamwaka twa dufaranga ageze ku ngwa bikurikirane ba mistante barabimufasha ubaze kubimufasha wa muntu yamwase twa dufaranga amwaka bamubwiye ngo nazishure nazimurihe amubwira ngo urazijyanye ngo mugabo hari kutazozijya no hanze
abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu mugabo yaramaze kugirirwa nabi gushikaho akugwa mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye bamutwara mu ishyamba bemeza ko muri iryo shyamba yaboshwe arakubitwa cyane yamara ntibashimishwa nuko abajejwe ubuzima bw'ikambi babifashe
nuko leta yo ivuga uniprai na sere nuko bavuga ngo niwe azabitemagura kugira ngo ngwashike kudose ngo bamujyane hanze nuko bo baca bibaza hari kubyo bindu tubona yuko bera yari yabituye yari kuba umuntu yabikoze kuva kera yari gufungwa kubera umuntu akoze ikintu kitafite umuto n'amaguru arafungwa kuri ubwo burema turabibona yuko ejo twese twarirukanze turagwa mu nzu cyane igihe cyaturise turasanga yakomerese none umuntu wenene niwe yogenda kwiturisira kuri ngaranade kandi azi n'ikintu kica kandi ndi yaciye mu gisirikare ndazi no kuyirasa ndazi no kugira gute ariko bari baramwagiriza yuko niwe yayiturise
ubwo twashika muri iyo kambi mu masaha y'umutaga kuri uyu wa gatatu icegera cha mstanteri w'ikambi yabwije ijya Amerika ko bakiri mu matohoza n'igipolisi yadusavye gutenyenya ibivamwo tukabibaza mu masaha yigi imbere ubujejwe akarere mu gisata cha leta kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwene gihugu onipra twave turondera ujejwe ico gisata mu karere ka Muyinga na Ngozi kugira atange umuco kuri ivyo bibazo byose impunzi zishikiriza kuvyabaye umurongo wa telefoni wiwe wayihuguruye ariko ntitwashoboye kumuronka impunzi zimusasa zirasaba ko umutekano wazo wacungerwa bikwiye ikibazo cy'ubukebwe abapolisi bazicunze ni kimwe mu bibazo bashikirije umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe impunzi amakungu hase ryitaho impunzi igihe aheruka kubagendera bamusaba ko cokemugwa nubu barakigarukana
tusaba yuko bokongereza abapolisi kubera bari bagabanyije abapolisi tufise ngaha na abapolisi bane gusa kuri batanu tufise abapolisi 30 ariko barabaganyije bose baragenda tushaka yuko umutekano bokongereza abandi bapolisi babe benshi ibyo bintu ndibikazosubira
twebwe ko dusaba umutekano kugira ngo batutekane mu nkambi kugira ngo natwe tubeho neza
kuri icyo kibazo cy'umutekano w'impunzi twarondeye urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi nawe nyene ntitwashoboye kumuronka nubwo umurongo wa telefoni wiwe wari wuguruye uwakomeretse yavuye yungururizwa ku bitaro byo ku mugwa mukuru wa komine ya Kiremba akuwe mu ivuriro ry'ikambi ya Musasa Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
tujye noneho I Bujumbura duhamagare Rimonzimana aduhe inkuru irambuye kuri byo leta y'u Burundi yatangaje ko ihakana ibyatangajwe ko itazasubira mu biganiro n'abatavuga rumwe nayo Remo
afatiye ku byashikirijwe n'umugwi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu itangazo ayo mashyirahamwe yashyize ahabona ku wa 16 ukwezi kwa kane mu kwemeza ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika kwitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mukapa Filipo Nzobona ari bavugira leta y'u Burundi arahakana ko leta y'u Burundi yashe iyo ngingo kuko ishimwe twigoro twabahuza
leta y'u Burundi yashaka kubeshyuza yivuye inyuma ibyo byashikirijwe kuko itigeze ivuga yuko ihagaritse kwitaba ibyo biganiro leta y'u Burundi kiyutsa yuko yamyishira imbere ibiganiro kandi bizokwamuko kuko ari wo muti wonyene w'ikibazo kiba kivutse hagati ya bene Burundi ibiganiro rero byaramaze kuba umuco nakaranga byamye biranga barundi kuri ibyo rero leta y'u Burundi yashaka kuremesha ayo mashirahamwe uko arabiri kwibandanya yizera uhagarariye ibyo biganiro nyakubahwa Benjamin William Mkapa benange n'icyubahiro president Yoweri Kaguta Museveni kutwigoro badahengesha na kugira mu ntumbero yo kumvikanisha abanyepolitiki b'abarundi
nahashimi byashyizwe ko mu mubonano wa nyuma w'ibiganiro by'abanyepolitiki uheruka umunyamabanga wa leta akanavugira leta y'u Burundi yibutsa ko leta y'u Burundi yashikirije ko ibiganiro byotahukanwa mu Burundi mu ntumbero yo gutegura amatora yo muri 2020
ni nacyo gituma kubera iyo ntambwe nziza yayiteye intege leta y'u Burundi yashikirije icyifuzo cy'uko ibyo biganiro byotahukanwa bikabera mu Burundi kugira ngo abanyepolitiki bose baronke umwanya ukwiye wo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020 nk'uko n'umuhuza nawe nyine yashikirije icyo cyifuzo mu gihe yariko arasozera inama y'abakuru b'ibihugu muri aka karere iheruka kubera I Kampala muri Uganda mu kwezi kwa Ruhuma umwaka w'2018
kubijanye n'isango y'ibiganiro uvugira leta yemeza ko bariko baravugana n'abahuza kugira iryo sango ntirituma ibindi bikogwa byateguwe mu gihugu bihagarara Filipo Nzobonariba akavuga ko ivyibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha vyiga barundi
ikindi amakungu abwirizwa kumenya nuko imbere ya byose ayo masezerano yega barundi ubwabo kubera yuko nibiri mwibwirizwa shingiro riko rirasubigwamo ndetse rinisunga ayo masezerano y'Arusha yabanje guca muri iyo nzira y'ukwemezwa n'abene gihugu imbere yuko ritekwa ku mukono mu mwaka w'2025 kubijanye n'isango ibindi biganiro vyoberako naho leta y'u Burundi irarindiriye kandi ibandanya ivugana n'abahuza kugira ngo haboneke isango bahuriyeko ridatuma ibindi bikogwa byo ku rwego rw'igihugu byatekanijwe bidurumbana
umunyamabanga wa leta hakaba ashikirije ivyo mu gihe mu itangazo ryo kuwa 16 kwezi kwa kane ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI byari byasavye leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yo kutitaba ibiganiro birongowe n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mukapa mu ntumbero yo gutorera umuti urame ibibazo bya politike biri mu gihugu cy'u Burundi ayo mashirahamwe akaba yaranibukije uruhara rw'amasezerano y'Arusha mu kugarukana amahoro mu kunywanisha abarundi no mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi I Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze Remo kuri iyo nkuru mu Burundi kandi ingoro y'umugambwe APDR abanyamahoro yaraye yibwe idarapo n'igicapo kiranga mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanga ababikoze ntibaramenyekana umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse aduhibindi kuri iyi nkuru
Iyo ngoro y'umugambwe iri muri zone ya Gihanga kwibabajya gatanu urenze gato kibuga cy'ishure rya lycée municipal Gihanga ninzu igizwe n'icumba kandi yubakishijwe amatafari ahiye mu ijoro ryo kabishi wa gatatu umujyango w'iyo ngoro ntiwigeze ubomogwa gusa amatara abiri yo hanze niyo bamenye bongera barandura urubaho rwari ruteye kuri iyo nzu ari nako rwari rwanditseko ko ari ngoro y'umugambwe APDR yaba ugo rubaho canke idarapo y'umugambwe n'igiti yari imanitswe ko iruhande y'iyo nzu byose barabitwaye umukuru w'umugambwe APDR Gabriel banza witonde arababazwa n'ababikoze
ibyo rero umugambwe wa APDR byaritangaje cyane kubona mu gihe nk'iki hari abantu bacyumvira ko none iminyetso by'umugambwe tukabona ko iyo ngendo ibabaje cyane
uyu mukuru w'umugambwe insigura bihani yuko hari abantu bashaka kubaca intege narige matora yimirije
insigura ya mbere murazi ko umugambwe wa APDR w'umugambwe washigikiye cyane ko bwizwa shingiro ryo hinyanyugwa twari abantu babishigikiye twatuzi ko hari nabandi batabishigikiye urumva tuvuga ko bishobora kuba bifitaniye isano kabiri ni abantu badufite inzigo babonye ngende umugambwe wa APDR kuri bibaka ku rubuga hejye no hino cyo turakwiragira hari abantu rero bashobora kumbura ariko bagira ngo baducivutu kugira ngo duhagarike ibyo bikorwa by'iwacu
iyo darapo itwawe mu gihe asigaye kiringo kiri munsi y'ukwezi kugira ngo amatora y'ukwemera cyangwa guhakana ibyitwa shingiro abe mukamenya ko hasigaye kiringo kirenga gato indwi zibiri kugira ngo inyamazo ku migambwe itangure hagataho muri kahise matora y'2015 ibyo kurandura amadarapo hagati y'imigambwe ivuga rumwe n'ubutegetsi ntavuga rumwe nabwo byaribonekeje mu ntera yabo banza mu komine ya Gihanga hanini amadarapo yarandurwa yari umugambwe uri ku butegetsi NDFDD n'umugambwe wa MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi twashatse kubaza musaniri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba ko ivyabaye ku mugambwe APDR atari intango y'ivyabaye mu matora yo muri kahise ariko ntitwashoboye kumuronka kubera ko yari mu nama mu ntara ya Kayanza hagataho umukuru w'agacimbiri gasanzwe karimwo ngoro y'umugambwe APDR Mbuye Jean Marie yabwije Amerika ko irandurwa ry'idarapo ry'umugambwe APDR arakaciye mu kuko imigambwe muri rusangi kubyiwe ibanye neza reka no umugambwe APDR baremeza yuko babanye neza n'indi migambwe ndetse n'ubutegetsi ariko rero uwahoze ahurongo uyo mugambwe arafunzwe umwaka uheze yagirizwa gucyoza ikigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu nkuko tuvyibutswa n'uwamusubiriye
ubonasubiriye yitwa Kunduki Zema urazi ko yari yafashwe aranyuruzwa mugatumaze gusemera ku maradiyo baciye mujyana mu iperereza bamujyana mu mpimba yari yagirijwe ko yacyoje icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ku maradiyo hama rero barabitumaho kuri presidence we yanadutumye kubwiwe hama tugiyeyo bacaramufata bamufata nk'umunyiruje hama tumaze gutabaza biciye ku maradiyo naye iwanyu yarimo bica bituma tumenya ko umunyu bahavuye mujyana mu iperereza abwa mujana mu mpimba
uyu Aimable bakundukize yahavuye arekugwa ubaride gembya muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza Fidelite ishatse ijuru rya Amerika
imbere yuko dusezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isa tusube tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye umugwi wa mbere w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU warujejwe gutegura abajejwe gutohoza igitero kivugwa ko cakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gisagara ca Duma aho ni mu gihugu ca Siriya wakiwe n'amasasi na bombe igihe wari mu gikorwa co gutororokanya makuru muri ico gisagara ivyo vyabaye ku munsi wa kabiri umugwi waciye ugaruka ku mugwa mukuru Damas amakuru yatangajwe n'ishyirahamwe ONU abagwa batanu umwe mu bari bagize uwo mugwi yakomeretse muri ico gitero
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi yatangaje kuri Twitter ko diregiteri wa CIA Mike Pompeo yagiye i Pyongyang rwihishwa mu cyumweru gishize abonana n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea Ruguru Kim Jong-un. Perezida Trump ati iki kiganiro cyabaye cyiza bavuganye ku nama tuzagirana na Kim Jong-un. Perezida Trump avuga yuko iyo nama ishobora kuba mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se mbere yaho imyiteguro nikomeza kugenda neza.
Igihugu cya Israel kirahimbaza uno munsi imyaka 70 kimaze gishinzwe mu kwerekana ingufu zacu za gisirikare n'intambwe zikomeye mu by'ubutunzi kimaze gushikako. Ivyo ni mu gihe Israel ihanganye n'abansi mu karere n'ibibazo hagati mu gihugu. Abanya Israel bari mu minsi mikuru kuva uno munsi wa gatatu ku muhingamo gushika ejo ku munsi wa kane ku muhingamo. Israel yashinzwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1948 yamara iyo tariki ihimbazwa muri iki gihe hisunzwe ikiranga minsi cy'Abahebrayi.
Muri Afrika y'Epfo urukiko rw'ubujure rw'i Johannesburg rwemeje igifungo cy'imyaka itatu ku mugore w'umuzungukazi witwa Vicky Momberg w'imyaka 49 y'amavuko kubera ko yatutse umwirabura w'umupolisi mu 2016 mu byamututse harimo kafir ijambo rigaragaza ivanguramoko nk'uko umucamanza yabivuze n'ubwa mbere ariko ubucamanza bufunze umuntu muri Afrika yepfo kubera bene ibyo bitutsi ubusanzwe byahanishwaga ihazabu.
Amakuru n'ibiganiro twari tufite kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Tubashimiye kwa mwaduteze amatwi. Dushimiye Engineers B yafashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu ari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri isaha kuri mikoma ari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, murakarama.